Muteza matwira ya Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Bamwanya inshuti zacu mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindo basuhuza. Mu Rwanda mudukurikire kuri FM 104.3 ya Radio Ijwi rya Amerika, no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose. Mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru twabateguriye. President Ndayishimiye w'u Burundi arasaba abanyamadini kugira uruhare mu kurwanya amacakubiri, ruswa n'ubushomeri. Umwe wari mu nama bagiranye ni Reverend Sylvestre Bizimana.
Nyenicubahiro umukuru w'igihugu yatumenyesheje ibintu bihambaye bikuru bikuru ariko arakora, na cane cane gushira abantu ku kivi, abantu bakore ubugira kabiri kurwanya amacakubiri.
Reverend Sylvestre Bizimana ni umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'amashengero mu Burundi, CNEB, Conseil National des Églises du Burundi mu Gifaransa. Mu Rwanda, Sena irasaba ivugurura ry'amategeko ahana mu rwego rwo gushakisha umuti w'ikibazo cy'amagereza yuzuriranye cyane. Mu Bufaransa, polisi yahagurukiye intagondwa z'abayisilamu, uyu munsi yatangiye kubahingamo ubudehe ita muri yombi benshi. Mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru yo hirya no hino ku isi tuyaherere mu Bufaransa, nk'uko nari maze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi. Polisi yazindutse isaka amazu y'abakekwaho intagondwa z'abayisilamu, by'umwihariko mu mijyi ya Orléans, Chartres na Bourges mu gihugu rwagati. Yataye muri yombi benshi barimo ababwiriza butumwa cyangwa imam. Inzego z'umutekano zimaze igihe zigenzura kubera ibyo bigisha mu misigiti yabo. Fidele Niyongabo aratubwira uko byifashe.
Ibyo byabaye inyuma y'uko wikekwa ko ari intagondwa yo mu Islam, iki y'umutwe Samuel Paty, umwigisha yari yeretse abanyeshuri amasanamu y'intumwa Muhammad. Bamwe mu bariko barasambiswa bavugwa ko bashize ubutumwa ku mbuga ngurukana bumenyi bwo gushigikira uwamwishe. Wikekwa ko yishe Paty yarashwe n'igipolisi ku munsi wa gatanu inyuma y'igitero cyabereye hafi y'ishure yigishako. Iryo shure riri ahitwa Conflans Saint Honorine, igice cyo mu buraruko bushira uburengero bw'umugwa mukuru Paris. No munsi ku wa mbere umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu Bufaransa, Gérald Darmanin, yatangaje ko igikorwa cy'abapolisi cyo gusaka amazu y'abikekwa ko ari intagondwa z'abayisilamu cyatanze ubutumwa ko atagahengwa abansi b'igihugu bazoronka byitezwe ko icyo gikorwa kizobandanya muri indwi yose. Amenyesha ko abantu bose barondegwa muri ico gikorwa batari matohoza ku vyerekeye urupfu rwa Samuel Paty. Leta y'u Bufaransa itangaza kandi ko iriko iratohoza amashirahamwe y'abayisilamu 51.
Abaturage b'ibihugu bitatu by'akarere ka Sahel yo hagati, Mali, Burkina Faso na Niger, bugarijwe n'ibibazo bitarabaho kubera intambara, ubukene, icyorezo cya virusi ya corona n'ihindagurika ry'ibihe. Niyo mpamvu umuryango w'abibumbye ufatanyije n'ibihugu bya Denmark, Ubudage n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi uzakoresha inama mpuzamahanga ku rwego rw'abaminisitiri ku buhanga bwa video conference ejo kuwa kabiri, kugira ngo isabe inkunga igera ku madolari miliyari imwe yo kubagoboka. Fidele Niyongabo arakomeza kuri iyi nkuru.
Icyegera cy'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ONU ashinzwe ibikorwa byo gutabara Mark Lowcock afite icyizere ko inama ikomeye izoba ejo kuwa kabiri itazotororokanya gusa amafaranga agenewe ibyo bihugu bitatu, ko izotuma kandi abayobozi bavyo bicarira imvo zituma ibibazo ibihugu byabo birimwo. Birimo intambara ziyongera umutekano muke ubuyobozi bucumbagira no kubata terambere rihari. Mark Lowcock atangaza ko ukuntu ibintu bitifashe neza mu bihugu bya Burkina Faso, Mali na Niger ari kimenyetso cy'uko ivyo bihugu byananiwe no guhangana n'ivyo bibazo byose. Ziyongera kwigwirirana ry'abantu ritera ryiyongera n'ikibazo cy'ihindagurika ry'ibihe. Amenyesha ko kubera izomva abantu barenga miliyoni 13 bakeneye imfashanyo, benshi muri bo abana. Inama yeje kuwa kabiri kandi izoba hakoreshejwe ubuhinga bwa video, izoba igenewe kwerekana ibibazo biri mu karere ka Sahel hamwe no kongereza imfashanyo no gushimikira ku nyishu zotegerezwa gutogwa. Mark Lowcock avuga ko inama ibaye hageze kubera ibintu biriko bitera bimera nabi kurushiriza mu buryo bwihuta mu karere ka Sahel, cyane cyane mu bihugu bya Burkina Faso, Mali na Niger.
Muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda dukomeje kubagezaho amakuru twabateguriye. Virusi ya corona ikomeje koreka imbaga. Abanduye ku isi yose barenze miliyoni 40, naho abamaze gupfa barenze miliyoni 1,100,000. Inkuru turayibaza mugenzi wacu Diane Nininahazwe.
Ibitigiri byatanzwe na kaminuza Johns Hopkins kurikirana ku munsi ivyo mugera ikanabikora ku bushakashatsi byerekana ko ku isi yose abafise ubwandu ari miliyoni 40,502,000. Iyo kaminuza iraha Washington muri Amerika ivuga ko abapfuye barenze umuriyoni 1,100,000. Mu banduye bashasha harimo Saeb Erekat ajeje vy'imishikirano muri Palestina, akaba n'umunyamabanga mukuru w'umurwi ujeje kubohoza abanyepalestina OLP mu mfunyapfunyo. Mu bandi bazwi batoye ku bwandu harimo umushikiranganje ajeje amagara y'abantu muri Afrika y'Epfo Zweli Mkize. Hagati aho muri Irani ibitigiri by'abahitanywe na COVID-19 vyiyongereye cane. Mu ijoro rimwe abaraye bamenyekanye ko bapfuye n'337. Ku mugabane wa Amerika, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje gufata iya mbere mu bihugu bifise ubwandu bwinshi, aho abanduye barenze miliyoni 8, abahitanywe na kino kiza bakaba bababa 220,000. Ku mugabane wa Buraya, ibisagara bitandukanye vy'Ubutaliyano, Ubufaransa n'Ubwongereza vyasubijeho ingingo zitandukanye zo gukinga umugera wa corona zari zarahagaritswe. Izo ngingo zikaba zagarukanywe kubera ibitigiri vyasubiye kwiyongera.
COVID-19 rero iracagati ku isi ntirebera izuba n'abashinzwe kuyirwanya, nuko Minisitiri w'Ubuzima wa Afrika y'Epfo Zweli Mkize n'umutegarugori we nabo barayanduye. Dr. Mkize yabitangaje uyu munsi. Ni inkuru mugenzi wacu Fidele Niyongabo nayo atugezaho.
Umushikiranganji Zweli Mkize yagabishije ko ibitekerezo bya COVID-19 bishobora gusubira kwiyongera bikomeye mu gihugu. We n'umutambukanyi wiwe basanze bafise COVID-19 inyuma yuko batorewemo ibimenyetso by'ico kiza. Amenyesha ko umutambukanyi wiwe May yajanywe mu bitaro kugira kwirikiranwe n'abaganga. Kize yatangaje ko Abanyafrika y'Epfo bategereza kubandanya bambara udufukamunwa bagasukura iminwa yabo kugira birinde kwanduza abandi umugera wa corona. Avuga ko bagize intambwe ziboneka mu gikorwa cyo kurwanya ikiza cya COVID-19. Avuga ko ivyo byatumye badategerezwa gusubira inyuma. Atangaza ko ivyo bakora byose bategerezwa kumenya ko ibitigiri by'abandi umugera wa corona bishobora gusubira kwiyongera baravye nabi. Afrika y'Epfo nico gihugu cyo muri Afrika kimaze gutakaza igitigiri kinini cy'abantu bahitanywe n'umugera wa corona. Bamaze kwemezwa ko bafise umugera wa corona n'700,000. Ico gihugu kiri mu byafashe ingingo zikomeye cyane mu ntumbero yo kurwanya ico kiza.
Fidele Niyongabo turagumana ariko tujye muri Gine yaho nyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu yabaye ejo ku cyumweru. Kubarura amajwi byahise bitangira, biteze ko rizamara iminsi mbere yuko ibyavuye mu matora bimenyekana. Fidele komeza.
Amatora yabaye ku munsi w'Imana yahuje Perezida hari muri iki gihe Alpha Conde n'uyoboye abatavuga rumwe na Leta Seru Dalein Diallo. Ayo matora yabaye inyuma y'amezi atari make y'uruhagarara rwa politike ku bijanye n'ibwirizwa shingiro rishasha ryatumye Conde aca ku ruhande rw'ibiringo bibiri by'umukuru w'igihugu byategekanywa n'ibyariho imbere yaho. Alpha Conde yabaye umukuru w'igihugu wa mbere yatowe hisunzwe demokrasi mu mwaka w'2010, inyuma y'imyaka itari mike yari amaze ari umunyepolitike atavuga rumwe na Leta. Ku munsi w'imbere y'amatora umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe Antonio Guterres yateye akamo abegwa bose n'ibibazo by'igihugu kubona ko amatora abaye mu mutekano kandi atanumwe akumiwe. Yasabye abayobozi bose b'abanyepolitike n'abo bashigikiye kwirinda gukokeza ubwango n'ubwicanyi bifatiye ku bwoko hamwe no gukoresha imvugo iturira, ahubwo agatorera inyishu amatati ayariyo yose biciye mu mategeko. Perezida Conde yahiganywe n'abandi bakandida 10 umuntu aretse Seru Dalein Diallo yahoze ari umushikiranganji wa mbere. Yarangije mu kibanza cya kabiri inyuma ya Conde mu matora yo mu mwaka w'2010 nayo mu mwaka w'2015. Ntibyitezwe ko ivya nyuma bizoba byavuye mu matora yo ku munsi w'Imana bimenyekana imbere y'iminsi itari mike.
Kuri uyu wa mbere, Armenia na Azerbaijani byongeye kwegekanaho ibitero n'uruhare rwo kutubahiriza agahenge mu ntambara bamazemo iminsi bapfa intara ya Nagorno-Karabakh. Diane Ninahazwe arakomeza kuri iyi nkuru.
Umushikiranganji ajeje kwivuna abansi muri Azerbaijani yagije abasirikare ba Armenia ko mu gatondo kuno wa mbere bateye ibisasu mu karere kitwa Azerbaid. Mu ijoro ry'ejo kwa Mungu bakaba bari babiteye mu burere bubiri aribwo Tartar na Agdam nk'uko yabandanije abivuga. Perezida wa Azerbaijan Ilham Aliyev abicishije ku rubuga rwe rwa Twitter yashimangiye ayo makuru yemeza ko abasirikare bahanganye nabiwe bishe abanyagihugu atatomoye igitigiri. Ku rundi ruhande, umushikiranganji ajeje kwivuna abansi muri Armenia we ahubwo yagirije Azerbaijan ko kuva ejo mu ijoro nuno munsi mu gatondo ingabo ziwe zabasomborokeje mu kumijagura ibisasu mu bice bitandukanye vya Armenia. Ubundi izo mpande zibiri zari zumvikanye ko ejo kwa Mungu ariho zari zibwirijwe guhagarika ingwano zigatanga agahengwe, ariko iryo sango ntaryo zubahirije. Itororokanizo ry'amakuru y'Abafaransa AFP ritangaza ko ingwano hagati ya Armenia na Azerbaijan kuva itangura mu mpera z'ukwezi kw'icenda imaze guhitana n'imiburiburi abantu amajana indwi barimo n'abasivili. Akarere ka Nagorno Karabakh gati ya Matat naho kemewe mu makungu nk'akegukira Azerbaijan gategekwa nawo mu bwoko bw'Abanyameniya.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'Ikinyarwanda. Turi no kuri Facebook na YouTube VOA Radio yacu. Amakuru y'ibiyaga bigari. Mu Burundi, mu ntara ya Gitega, abasore n'inkumi 30 barangije amashuri yisumbuye na kaminuza ariko ntibabona akazi, bishyize hamwe batangira umushinga wo kubumba amatafari bakoresheje ubu mwanya n'amacupa atabora bajya gutoratora mu mujyi wa Gitega. Bavuga ko ari akazi katoroshye ariko ko kabatunze. Inkuru dushyikirizwa na Desire Hatungimana.
Ubwo rwaruka rugizwe n'imisoro n'inkumi rukorera imahonda nko ku birometero 6 tuvuye mu gisagara cya Gitega ufashe ibarabara rija mu ntara ya Ngozi. Batyuka bihereza igisagara gutora ibintu byose vya plastiki nk'amacupa atabora bayavuyemo amazi, amafanta, bene utumwanya vyandagaye hirya no hino mu gisagara cha Gitega. Bahejeje kuvyegeranya baca babijana ahimahonda bakabicanira bakabivanga n'umusenyi bakabona gukora amatafari. Umwe muri bo yahejeje kaminuza atubwira ingene ico cyumviro cyabajemwo.
Baze kubona intambamye bidukikije ko nibidukikije ko birahungabana kuri no munsi twaragiye hamwe n'abagenzi bacu turiyumvira ikintu twokora kugira natwe dushobore gukingira ibidukikije. Tumaze kwiyumvira ikintu twokora twararavye iyi myanda y'amasashe aya ma plastike yigwara arayerera mu ibarabara turiyumvira ico twokora kugira natwe ibintu biri kubiratera intambamye haba ku magara y'abantu haba ku isuku ku bijyanye n'ubwiza bw'igisagara. Turimvira ico twakora dusanga ayo madeshe twashobora kuyahingura aho abandi bafata bakayata mu makanevu bakayacanga n'iyindi myanda itandukanye twebwe tukaraba ikindi kintu twoya kuramo kugira isuku y'igisagara cyangwa ibyo byo gukinga ibidukikije nyine bigende neza. Tumaze kuciyumvira turasanga yuko iyo myavu y'abamasashe nayo maplastike ko twashobora kubikoramo amatafari.
Icyo gikorwa cyo guhingura amatafari mu bikoresho vya plastike bamenyesha ko kitoroshe kuko bishobora no kubatera impanuka. Uno musore ati mu gihe boronka ibikoresho bikwiriye hotel imbere cyane kuko ibyo bakora bihumbirwa bivanye nuko bikomeye kandi bikazimbuka bageranije n'ibihingurwa mu isima.
Dusingorane yongorane si yindi kujyo bwuko ibikoresho bike kandi n'uburyo bwo kubihingura bugoye cyane. Harimo umucanwa uraduturira kandi birashuha cyane kuburyo bwuko uri kurabikora utamba ya maga bikaguturira uragira ikibazo cyane. Turafite ingorane rero yo kubigwiza cyane ibyo bikoresho kugira ngo bisohoke kubwisha. Naye handiho turasaba kiriya kabisa babirondera cyane ariko dufise uburyo buke bwo gusohora byinshi.
Abigemeye bari muri abo bahingura ayo matafari baganiriye na Radio Ijwi rya Amerika bamenyesha ko ibyo bakora bibatuma batazera inze.
Ubunye ndashobora kuronka gasabuni kandi ntarinze kujya kusaba ababyeyi ntagize ntakazi ka leta mfise mugabo turiko turakora ibyo onye tukagurisha umuntu arashobora kuronka ico yisumamo. Je gushika ubico nishimira nuko je sinkene isabuni n'amavuta yo kwisiga ano umwana w'umukobwa bica bindinda bimwe byo guca hariya nja kwikira inzira ndondera ahandi hantu nja kubisaba. Urumva bica bindinda vya bintu usanga abakobwa turondera hirya no hino kugira ngo wibesheho hamugasanga ugize ingorane. Rero bica bindinda ingorane ndaronka ivyo nkeneye bimwe bimwe nubwo bitaba bifashe bifanye
no kuntu nyinshi twatse uko turakora. Mamere sa ibijanye no kukingira ibidukikije amenyesha kugogwaruka rukora ibikorwa vyiza cyane mu gihugu macupa ya plastike n'utumwanya itabwa hariho hose, ariko akamenyesha ko mu gihe abasore n'inkumi bagikoresha uburyo bwa kirundi mu kubihingura bishobora kubagirira ingaruka mbi ku magara yabo.
Abo banyeshuri niyo miyabaga ifise icyumviro ciza cyane, nubwo bagira bariko baratorera inyishu kimwe bagasanga bahavuye bica ibindi kukubera bakoresha uburyo budateye imbere, uburyo twovuga bwa rupigapiga. Ujya mwotsi uva muri ayo maplastike baturiye harimwo ubumara bita dioxine na filane, ubwo nabwo burononera amagara y'abantu, na cyane cyane navuze ujya muntu nyene ariko arakora ayo madare n'ayo matafari n'ayo mabuye, niwe bihera ko bikinjira mu mubiri indwara z'uguhema z'amaso zikazoboneka haciye imyaka 20 uwo mwotsi warinjiye mu mubiri w'uwo muntu. Kukirere rero urya mwotsi urimo za dioxine de filane hanyuma na wa mwuka bita dioxine de carbone, nawe urazi yuko wononera impwemu tugaruka tukazihema.
Umuryango kwahuje wahaye uburyo n'ikibanza cyahubwo rwaruka rukorera umenyesha kuzogerageza kudodora hashoboka hose kugira babandanye babafasha mu gukemura ibazo byose bagenda barahura. Bishikirizwa na ntunzwe n'Imana Pasteur umunyamabanga mukuru wa kwahuje mu ntara ya Gitega.
Twebwe batweretse ubuhinga bafise, ubwenge bafise, batweretse ibyo bashobora gukora, turabafashije ibyo dushoboye. Ubu rero nkuko mubivuga turiko turagerageza, turiko turagerageza turazana abantu ngaha bo dushaka dufashanya tukabereka icyo aba bantu baba babuze kugira iryo terambere rirame cyangwa kugira ngo dukikije. Duhozako turondera abo dufashisha kukumara no kwa bintu bigoye mwumvise bikenewe kugira bashobore kuronka nk'imashini ishobora gukora byinshi cyane. Sikuba uje gusaba uca ibirondera, turashobora kurondera abandi badufasha izo modoka zishobora gutwara ibyo bintu bisa nabi biri mu gisagara cyose, turashobora kuko tuzagera kugira tudodora handi.
Mwamenya ko itegeko ribuza ubumwanya n'amacupa atabora ryari ryatewe ku mukono n'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2018. Iryo tegeko ryari kuja mu ngiro kuva ku wa 28 ukwezi kwa kabiri umwaka w'2019, ariko ubushikiranganji bw'idukikije bwarongeye ikiringo bwitiriye ikigongwe, none haheze umwaka urenga kw'icyo kiringo hakibonekeza hirya no hino mu Burundi ibikoresho by'ubwo bumwanya n'amacupa atabora. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Nakajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mu Burundi kandi uyu munsi President Evariste Ndayishimiye yakiriye abahagarariye amadini n'amatorero atandukanye mu gihugu, yabasabye umusanzu wabo mu kurwanya amacakubiri, ruswa n'ubushomeri no mu iterambere. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika uri Nairobi muri Kenya, Eloge Wirika neza, yaduteguriye inkuru.
Abakiriwe n'umukuru w'igihugu wa Evariste Ndayishimiye mu biri we Bujumbura n'abaserukira amashengero yose ya Kristo mu Burundi, ni ukuvuga Katolika, Abangilikani, Apantekote n'ayandi mashengero azwi cyane ku izina ry'amashengero y'abakizwa. Wabaserukiye yavuze ko mu byo baganiriye uyu munsi harimo kubibutsa ingorane ziri mu mashengero yabo boja bazitorera umuti bonyene batarinze kunaniza Leta, hamwe no kwirinda imivurungano. Ariko kandi Perezida Evariste Ndayishimiye yabahamagariye guterera mu bikorwa by'iterambere no kurwanya amacakubiri, nk'uko Reverence Yverse Bizimana umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'amashengero mu Burundi SNEB yabwiye amenyeshamakuru n'abagenzi be bahejeje kuganira n'umukuru w'igihugu.
Nyine icubahiro umukuru w'igihugu yatumenyesheje ibintu bihambaye bikuru bikuru ariko arakora, na cyane cyane gushyira abantu ku kivi, abantu bakore ubugira kabiri kurwanya amacakubiri, kubera ko amacakubiri ariyo yamazana ingorane nyinshi, kandi yadusabye ko twoterera kugira ngo igihugu cacu kibandanye gitera imbere mu gushikiriza ibyiyumviro, na cyane cyane ku uyu mugambi wo gufasha urwaruka rutagira akazi kugira ngo rushobore kuronka akazi. Yadusabye kugira ico duterereye haba mu mashengero iwacu dufashanye mu kugwiza akazi no gushiraho imigambi imbere na leta yo dushirikira kugira ngo ugo rwaruka rushobore kuronka akazi.
Icyo gihe cy'umvugizi w'umukuru w'igihugu Barenze Omed Nzeyimana nawe yongereye ko president ndayishimiye inginza cyane abaseruka imiryango itandukanye y'abakristo gufasha cyane cyane mu bisata byerekeye kugwanya ruswa hamwe n'ubushomeri. Yavuze ko amashengero afite uruhare rukomeye rwose mu iterambere ry'igihugu. Mugabo yanabibukije kwirinda akajagari gakunze kwibonekezana cyane cyane mu mashengero akunze kwitwa y'abakizwa. Nzeyimana yabwiye amenyesha makuru ko ashimye kuvuga mu Gifaransa kubera waseruka abashitsi ba shebuja yashikirije ibyavuye mu bonano mu Kirundi.
Yasabye ko umubisakurica jejwe kubyineza y'abanyagihugu. Hari n'ikindi yavuze ko amashengero atubahiriza amategeko bikazana kavuyo. Uturu rero hari abasenga mu ijoro n'abandi bafata amazu y'amanama bakayihindura amashengero. Yasabye ko amashengero yisunga amategeko y'ubushikiranganje bw'intoro y'agati mu gihugu.
Imigenderanire hagati ya leta y'u Burundi namwe mu mashengero yabonetse mu gatosi mu myaka 5 iheze. Mu kwezi kwa mbere 2015 amezi 3 imbere yuko nyakwigendera Pierre Nkurunziza yitoreza ikindi kiringo cyateye impari, musenyeri mukuru wa Gitega Simon Ntamwana yashikirije ijambo avuga ko abarundi batokwemera kuba baja mu nyuma abagwanya ubutegetsi biyitiriye Sindumuja maze leta imufata nk'umwe mu bayigwanya. Inshuro zitari nke inama y'Episkopi Katolika yasohoye amatangazo ivuga ko hariho nyango ajya agateka kakiremwa muntu mberigera aho yagiriza bamwe mu rwaruka rwa Saint-Dev-de-Dev imbonera kure ushaka gusubira inzego z'umutekano. Mu matora aheruka naho urwo rwego rwavuze ko mu mukuru w'igihugu n'abashinga amateka habaye utunenge turimwo ubugaramisha ibitigiri abantu batoye inshuro nyinshi canke naho abatorewe n'abajejwe intwaro n'uguhata abaserukira bitoza mu icungerwa ry'amatora kugira ngo basinye ku mpapuro z'ivyegeranyo z'ivyavuye mu matora imbere y'uko aba. Ariko abasenyeri katolika bagumye bibutsa kubabona yarenganijwe yo kwitura ubutungane bashimangira ko ivyo bashikiriza bidasigura ko ari umugambwe canke umuntu n'umwe bahengamiyeko.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Tuve mu Burundi tujye mu Rwanda. Gereza zirengeje cyane ubushobozi bwazo bwo kwakira imfungwa ku gipimo cy'ijana na 24% ku ijana. Bityo Sena irasaba guverinoma kuvugurura amategeko ahana kugira ngo ubu bucucike bugabanuke. Ni inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi uri Kigali.
Mu isesengurwa rya raporo y'abasenateri bagize komisiyo ya politike imibereho myiza y'abaturage ku kibazo cy'ubucucike mu magereza y'u Rwanda, ryagaragaje ko ubucucike mu magereza bukomeje kwiyongera aho bumaze kugera ku 24%. Sena yinjiye muri iki kibazo biturutse kuri raporo y'ibikorwa bya Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu by'umwaka 2018-2019. Iyo raporo yagaragaje ko ikibazo cy'ubucucike muri za gereza zo mu Rwanda gikomeje kugaruka buri mwaka. Iyi raporo yerekanaga ko mu mwaka 2014-2015 muri gereza zo mu Rwanda hari imfungwa zingana n'ibihumbi 49,017, bingana n'ubucucike bwa 99.6%. Mu mwaka 2015-2016 ubucucike bwaragabanutse bujya kuri 96.9%. Muri 2017-2018 imfungwa n'abagororwa bariyongereye baba 57,596, bivuze ko ubucucike bwari ku 100.2%. Ubucucike bwarakomeje mu mwaka 2017-2018 kugera ku 114.6%. Imfungwa n'abagororwa bagera kuri 65,917, mu gihe mu mwaka ushize ubucucike bwagize ku 124 n'ibice 8% kuko mu magereza yo mu Rwanda harimo imfungwa n'abagororwa 171,338. Abasenateri basabye leta kwihutisha izindi ngamba zagiye zifatwa za kwifashishwa mu guhana abakoze ibyaha bitabaye ngombwa ko bafungwa.
Gufunga ni kimwe mu bihano bibaho, ariko amategeko yateganyije izindi disposition aho kugira ngo bavuge gufunga bakwakoraje izindi mesure zijyanye n'uko gufungirwa hanze gukora ikoranabuhanga aho kugira ngo umuntu wese ukoze icyaha no kujya gufunga kugira ngo gufunga bigabanuke hanyuma n'ubwo bucucike bwe kubaho. Umubare mwinshi uri muri gereza bashyizeho ubundi buryo ahubwo wagenda ugabanuka ukaribera imyanya muri gereza ziriho, kuko raporo ni ku bucucike. Ubucucike ni ikibazo, turabibona ahantu hagomba kuba abantu 50% ni ikibazo. Kumwarimu adashobora kumetiriza uwo mubare urenze muri gereza, mwigeze mugira amatsiko yo kumenya ingaruka ubucucike butera abagororwa barimo? Tujya nko gukoresha za infrastructure, dushe, toilette.
Bamwe mu bafungiwe muri gereza yo mu Rwanda mu myaka yashize bemeza ko ubucucike ari kimwe mu bintu batazibagirwa bahuriye nacyo muri gereza. Madamu Nkosi w'Imana Nyesi ni umunyamakuru wafunzwe kuva mu mwaka 2010 kugeza muri 2014.
Kwinjiramo tujya gufungwa twari abanyamakuru babiri, ariko twamaze ukwezi kose turyamye hanze tutarabona aho kuryama, tutinjira mu nzu. Hanyuma ahandi ubucucike bwagaragariraga cyane n'amaso ni uko twa dufite dushe, ni ukuva ubwogero 5 na toilette, ubwo ni ukuvuga ngo ubwiherero 5, ubwo ni ukuvuga ngo byose hamwe ubwiherero n'ubwogero bwari 10 ku bagore 800. Ntabwo rero byari byoroshye kugira ngo uzabashe kubonaho ukarabira wa kuva saa 11 z'igitondo, abagore babaga bahagaze ku murongo batonze bategereje gukaraba, ukamara amasaha 6 uhagaze utegereje kubona aho wogera. Byageraga saa 7 ukabasha koga, ariko ugasanga nk'abakecuru bamwe bashaje cyane batabasha kujya guhagarara ngo batege batonde uwo murongo bwo koga, nyine byari ntago byari byoroshye.
Leta isobanura ko hari gahunda yagiye ishyiraho muri iyi myaka igamije kugabanya ubucucike muri za gereza, harimo izo gufungura abagororwa barangije 3/4 by'igifungo cyabo mu gihe bagaragaza ko bitwaye neza. Hariho kandi imbabazi zitangwa n'umukuru w'igihugu, ndetse hagiyeho na gahunda yo kwagura amagereza anyuranye yo mu gihugu. Ibi byifuzo by'abasenateri ndetse n'ibihora bigaruka buri mwaka muri raporo za komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu nibyo byashingiweho. Leta igaragaza ko mu gihe cya vuba hazaba hashyizweho ubundi buryo abantu bashobora guhanwamo atari ugufungwa gusa. Umuyobozi w'urukiko rw'ikirenga bwana Faustin Ntezibyayo aherutse kubibwira Radio Ijwi rya Amerika.
Hari ubundi buryo bwo guhana, ahubwo hazaba n'ubundi hanafashwe n'iteka rya minisitiri w'ubutabera ryerekeranye n'uburyo n'abantu bamwe bazajya bashobora ku igihe bagikurikiranwa, ariko n'igihe bahanwe bagashobora kuba banafite umuntu yabyita electronic bracelet, umuntu yabyita mu kimu kinyarwanda. Uriya muringa nyine bashaka gushyira ku kaguru, noneho bakajya bakumonitoringa ahuri aho uri, noneho nabyo bigashobora gutuma abantu batari. Ariko nanone dufite n'izindi mu mategeko yacu, harimo n'ubundi n'ibindi byerekeranye no kuba wahanishwa ubundi buryo bwo gufunga, ibindi bihano n'ibihano nsimburagifungo nabyo birahari. Ibyo byose bigomba gukurikizwa. Ubundi ihame ni uko umuntu adafungwa mbere y'uko acibwa urubanza, igihe ataracibwa urubanza ubundi ni ryo hamwe. Ariko birashoboka kandi biraba yuko urebye uburemere bw'icyaha cyakozwe kandi hari ibimenyetso byagaragaye bifatika yuko uwo muntu ibyo byaha bishobora kumuhama, kuko abagikekwa. Ariko haba hari ibyo ubushinjacyaha buba bugaragaza yuko uwo muntu icyaha gishobora kumuhama. Noneho hakanaba n'ikibazo gikomeye yuko ashobora agiye hanze ashobora guhungabanya umudendezo rusange, umudendezo w'abaturage. Icya gatatu akaba anashobora no guhungabanya ibimenyetso iperereza rigomba gukorwa. Icyo gihe bigaragaye gutyo, uwo muntu nyine ntabwo arekurwa, ahubwo amaze gufungwa kugeza igihe acibwa urubanza.
Kugeza ubu mu Rwanda hari gereza 14 zifungiwemo abagororwa n'imfungwa basaga 771. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Inshuti zacu, aya makuru nahumurije. Mbashimiye cyane rwose ko mwayakurikiye. Tuyabagejejeho turi iwacu buri wese iwe mu rugo, mu rwego rwo kwirinda virusi ya corona. Mukomeze rero mugubwe neza na gahunda za radio yanyu Ijwi rya Amerika. Murakarama.